iyo mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ifide niyo ngabo abaramutse mugenzi wacu Aloyce Bigirimana dushikiriza amakuru yo hijya no hino ku isi
urakoze tugera makuru abandanya vugwa ni muri Afghanistan President ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika White House yavuze ejo ku munsi wa kabiri ko batalibani bemeye ko abasivile barengana mu mahoro bakaja ku kibuga cy'indege kiri i Kabul ku mugwa mukuru ni mu gisirikare cya Amerika cyateguye indege ku banyamerika n'abanyafganistani bahunga ubutegetsi bw'abatalibani umuhanuzi mu by'umutekano mu biro kwa perezida Jake Sullivan yavuze ko Amerika ihagaze ku byo yemerewe n'abatalibani Sullivan yavuze ko inteko za Amerika zatekanije uburyo bwo kunguruza abandi banyamahanga hamwe n'abanyafganistani bemerewe gukurwa mu gihugu bakajanywa muri Amerika. Amerika yavuze ko hakiri abantu baharurwa mu 11,000 bita ko ari abanyamerika bakiri muri Afganistani. Umutegetsi mu gisirikare cya Amerika Major General Hank Taylor yavuze ko kuva aho ikibuga cy'indege cyongeye kugururirwa ejo ku munsi wa kabiri igisirikare cya Amerika kimaze gukura muri Afghanistan abantu hafi 800 barimo abanyamerika 165 mu ndege indwi. Yavuze ko Amerika itegekanya ko haguruka indege imwe imwe uko isaha iheze kugira hatwagwe abantu bari hagati y'5,000 hamwe n'9,000 buri munsi. Mu gihe ubutegetsi buhindutse muri Afghanistan bukegukira abatalibani perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari muri indwi yaragabishije ko urugamba rwo kurwanya iterabwoba rutarangiye ariko rugiye kwimukira ku mugabane wa Afrika. Mu rwandiko yacishije mu kimenyeshamakuru Financial Times cyandikira muri Nigeria ku munsi w'Imana perezida Buhari yavuze ko Afrika ikeneye imfashanyo zirenze iza gisirikare kugira iterabwoba rituzwe. Ariko perezida Buhari yidogera ibihugu byo mu burengero bw'isi ko byashyize ingufu nyinshi mu karere ko mu buseruko bwo hagati no muri Afghanistan bibagira umugabane wa Afrika.
Washington ijwi rya Amerika.
Muri Afrika mu karere k'ibiyaga binini intambara yadutse hagati y'abasirikare ba Congo hamwe n'abanywanyi ba Codeco mu ntara igwiyemo inzahabu mu buraruko bushira ubuseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo ejo ku munsi wa kabiri. Iryo tana mu mitwe ribaye kuva aho abasirikare barungikiweyo inyuma yaho abashinwa batatu baburi wirengero nk'uko amakuru ava mu gisirikare yabivuze. Umuvugizi w'igisirikare Jil Ngongo yavuze ko abashinwa batatu hamwe n'abandi bakora muri kompanyi icukura inzahabu bashobora kuba baranyurujwe n'abarwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho Codeco umwe mu mihari irenga ijana igisibije muri iyo ntara. Ibitigiri by'abishwe na nyamugigima yabaye muri Haiti byaraduze bishika ku barenga 1,941 hamwe n'abarenga 1,909 bakomeretse nk'uko ikigo kijejwe gukinga ibiza cyabivuze ejo ku munsi wa kabiri. Amazu arenga 60,000 yarasambutse ayandi 76,000 arononekara mu gihe inyubakwa za leta nazo zononekaye izindi zigasambuka nk'uko icyo kigo cyabivuze. 1,000,000 by'abantu ntibakigira aho bakika umusaya mu gihe kandi bahanzwe n'igihuhusi kivanze n'imvura cyataziriwe grass cyasanganguye icyo gihugu. Ikigo cya Amerika gishinzwe ibiza kivuga ko bishobora gutuma imisozi isitagurika muri icyo gihugu gihanzwe n'ubukene. Abatanga ifashanyo baza baratanguye kujya gufasha barimo n'abahinga b'abanyamerika karuhariwe mu byo kurondera abaguwe ko n'ibibomoke. Izindi fashanyo zimaze gushikira Haiti zigizwe n'ibifungurwa imiti hamwe n'amazi byavuye mu gihugu cya Mexique.
Aloyce Bigirimana urakoze kudushikiriza aya makuru yo hirya no hino ku isi. amakuru yo mu biyaga binini. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitararota guhunguka tewe nuko zivuga ko ata matongo zivise mu Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye. Isi ki Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima ntanunga ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe ufumba umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu.
Iyo ni imwe mu mpunzi z'abarundi bahunze igihugu mu mwaka w'1972. Leta y'igihugu cya Uganda itangaza ko ishobora kuzokwakira impunzi z'Abanyafghanistan 2000 ibisabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye kuyerekeye Burundi, aho abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15. Abo bategetsi harimwo abatwara isata nk'ico kumenyesha amakuru n'abandi bagirizwa amakosa arimo kudatonda ku kazi ku masaha. Amakuru ava mu biro by'umukuru w'igihugu avuga ko ibiro byabo vyugaye. Ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugisha bamwe muri abo, gusa ntacyo barashima kuvuga kuri iyo ngingo yafashwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimi. Ido nido kuri inkuru n'umumenyesha amakuru wacu Pierre Clave Niyonkuru.
Uwabonye n'amaso yiwe ibiro vy'abahanuzi bamwe bamwe kwa prezida nko kuwujejwe igisata co kumenyesha amakuru w'irinyamitwe umuhanuzi mukuru Charles Nkusi, uwujejwe ivy'ingendo Godefroid Bizimana wahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako n'abandi, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ku miryango y'ivyo biro hamanitse igipapuro canditseko ko abo bategetsi bazogaruka ku kazi inyuma y'iminsi 15 uhereye kuri uyu wa mbere itariki 16 z'ukwezi k'umunani. Abandi barabwa n'ingingo nk'uko amakuru yo kwizera bivuga ni Albert Nasasagare yahora ari umukuru w'abajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean-Marie Rurimirije, Pascal Barandagiye yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane na Colonel Firme Mukwaya. Abo bose uko ari 8 itegeko ry'umukuru w'igihugu gerekana ko arabahanuzi mu bisata bitandukanye mu biro kwa prezida Evariste Ndayishimiye. Umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ku intandaro y'ibihano byahawe abo bategetsi ari ugusiba canke kudatonda ku kazi ku masaha. Ku munsi wa gatanu heze hakiri kare mu gatondo, uwo mutegetsi yiganiye Ijwi ry'Amerika ku muhanuzi mukuru mu vya gisivile chef de cabinet civile mu biro vy'umukuru w'igihugu Gabriel Nizigama, yagendeye ibiro bitandukanye vyose mu ngoro y'umukuru w'igihugu yitiriwe Ntare Rushatsi iri mu gisagara ca Bujumbura. Amakuru Ijwi ry'Amerika ryaronse yemeza ko Gabriel Nizigama atari yateguje abakorera muri ivyo biro. Ico gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega, Mwaro, Bururi n'ahandi. Umwe mu bahawe ivyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu ariwe yatumye umuhanuzi mukuru mu vya gisivile kuraba ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari. Ibihano abo bategetsi bahawe bizorangira itariki 2 z'ukwezi kw'icenda nk'uko itangazo Note Circulaire mu rurimi rw'Igifaransa riri ku miryango bakoreramwo ribivuga. Uwaribonye niko yemeje. Yongera ko bose bahawe urupapuro rubahana rusinyweko n'umunyamabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya byinshi kuri iyi nkuru, maze tubaza umuvugizi w'umukuru w'igihugu umufasoni Everine Butoyi. Yamara ntacyo yashimye kubivuga ko n'ubutumwa bwanditse yarungikiwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ntiyabwishuye. Umumenyeshamakuru yari yamubajije ati: hari inkuru turiko turakora yerekeye ko muri Presidensi Bujumbura hoba hari abategetsi 8 harimwo n'abatwara ibisata bimwe bimwe bahagaritswe mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 kubera abo batatonze ku kazi ku masaha. Byo bari ibyo mubivuga kwiki? Murakoze. Twabajije icyo kibazo nyene umuhanuzi mukuru ajeje ivyo kumenyesha amakuru w'irinyamitwe, nawe nyene umumenyesha amakuru yamubajije ikibazo nk'ico. Kuri icyo kibazo umumenyesha amakuru yamwongereye ko ati: namwe bwe mwo bamuri kuri urwo rutonde. Yamara na w'irinyamitwe nta nyishu yaduhaye. Uwavuganye n'Ijwi ry'Amerika ni Jean-Claude Karegwa Ndenzako yahoze ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu, ubu yahawe ayandi mabanga. Uyu mu majambo make yagize ati: mwiriwe. Ibijyanye n'abakozi bo muri Presidence bibazwa umuvugizi wa Presidence. Twamubajije amakuru avuga ko nawe nyene ari kuri urwo rutonde rw'abahanywe na wati: kuvyemeza canke kubirakana no baninje mu kazi kumuvugizi w'ibiro by'umukuru w'igihugu mu ngendo zitandukanye umukuru w'igihugu hamaze iminsi ariko aragira haba mu gisagara ca Bujumbura kumugwa mukuru w'ubutunzi igitega kumugwa mukuru wa politike n'ahandi yamariko aragabisha abakozi ba leta badakora neza kazi kabo
kudahana umuvyeyi nyakuri umuvyeyi ahana niyo muvyeyi ukuri leta idahana rero ntibari nzeyi kandi uzononyeretira muhana ibyo byose byose yerekana aho tugeze abari muri leta mwazumvise kandi ntumwe ngo nabashyikirangaje gusa mvuze aho mvuze n'umwarimu n'umuganga kuko ari muri leta leta mbyeyi nabimenye uwari we wese abarya abandi ngaha abarundi bamenyereye kuza baronona ibisa akabyimbwa byahiye
umuhinga mu vya politike libera ntibashira kandi abona ko iyo ngendo ari nziza hamwe yokomezwa kandi gakora kuri bose atankunzi uyu asanzwe ari no muvugizi w'umuharima pu Burundi uharanira impinduka avuga ko indongozi mu biro kwa president aribo bari bapfuye kubera karoreo keza abandi kuko umwe ruvibukuru ugapfira igihugu cyose akandi karorero ka hafi aho president ayishimiye yaheruka guhana bamwe mu bakozi ba leta ku mugaragaro ni mu kwezi kwa gatandatu guheze aho yakuru umuyobozi w'igisata utrako gisuzuma kikanatanga ibyangombwa by'imiduga akaba ari nacyo gishinzwe imiduga ya leta umukuru w'igihugu yasiguye ko akomboye mu mabanga ubutwari ico gisata Albert Maniratanga kuko yari yemeye gukwiragiza amashami y'ico gisata mu ntara zitandukanye z'igihugu ariko ntibikogwe inyuma y'indwi zibiri akuwe amashami y'ico gisata ca Butrako yaciye kwiragizwa mu ntara zitandukanye nka Gitega Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Mugihugu cha Uganda ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu buvuga ko ubandanya ibiganiro na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijanye no kwakira impunzi z'Abanyafghanistan zigera ku 2000 umenyesha makuru wacu Ignatius Bahizi ari Kampala adufitiye inkuru y'Idonido
amakuru yuko iki gihugu kizakira impunzi ziva muri Afghanistan yabanje gutangazwa na ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo yemeza ko mu gihe gitizo impunzi ziza kuba zatangiye kugera mu gihugu Ayo makuru yakurikiwe n'itangazo rya Ministeri y'Ubanyi n'Amahanga rivuga ko ibiganiro bikomeje hagati y'ibihugu byombi mbere yuko izo mpunzi zitangira kugera mu gihugu. Itangazo ijwi rya Amerika rifitiye kopi rivuga ko Perezida Museveni yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko Uganda yaba yakiri zimwe mu mpunzi zifuza guhunga ubutegetsi bw'Abatalibani baherutse kwigarurira ubutegetsi muri Afghanistan. Iyi ministeri ivuga ko Uganda ari kimwe mu bihugu Amerika yasabye kwakira izo mpunzi mu gihe cy'agateganyo si impunzi gusa harimo n'abakoraga imirimo itandukanye muri Afghanistan ibitangazo risoza rivuga ko ibiganiro kuri icyo cyifuzo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigikomeje mbere y'uko itangazo risohoka uwungirije ministeri ushinzwe impunzi mu gihugu Esther Anyakuni yari yabwijwe rya Amerika ko igihugu cyiteguye kwakira izo mpunzi kandi ko zateguriwe na hoteli zigiye gushikiramo hafi n'ikibuga cy'indege cya Entebbe Ati ni impunzi ziri mu nzego zitandukanye hari n'abantu bakomeye bahoze bakorana na Leta ya Afghanistan n'abari basanzwe bakorana n'ibigo bitandukanye mpuzamahanga ntabwo twabashyira ahantu hasanzwe twabateguriye amahoteli aho intebe hafi n'ikibuga cy'indege kandi na niho twashyize umwanya bagiye kwakirwamo kugira ngo basuzumwe n'abashinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu ubu tuvugana hari inama irimo kubera muri Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga irimo n'abakozi ba HR bashinzwe impunzi gusuzuma icyo kibazo ariko twizera ko bazamara hano igihe gito cyane mbere y'uko bashakirwa ibindi bihugu byabakira Nubwo uyu ministre atatangaje isaha izo mpunzi zajyaga kugerera mu gihugu yavuze ko indege zizanye icyiciro cya mbere cy'izo mpunzi zizahagurutse ariko zagombaga kunyura mu bindi bihugu kuko hari zisigara muri ibyo bihugu bindi Amakuru dukesha iyo ministeri ifite impunzi mu nshingano zayo ibigo bya leta bitandukanye birimo igishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu igishinzwe impunzi ministeri y'ububanyi n'amahanga na ministeri y'ubuzima bafatanije na HR nibo barimo gutegura ibyo kwakira izo mpunzi ikindi nuko ku kibuga cy'indege cya Entebbe hashyizweho umwanya uzapimirwamo izo mpunzi ubwandu bwa COVID-19 Ati bakigera ku kibuga cy'indege barahita bakorerwa ibyangombwa bikorerwa abagenzi bose n'abashinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu twahateguye umwanya urimo abakozi b'iby'ubuzima baza guhita babakora impimo kumenya abanduye COVID-19 n'abatanduye hanyuma abanduye bashirwe mu kato mu mahoteli atandukanye n'ayabandi baza gushirwamo nta numwe turi bwemerewe kurenga kuri hoteli ngaje imbere mu gihugu kwivanga n'abaturage amahoteli yabo azaba arinzwe cyane Nubwo uyu ministre avuga ko Uganda ifite ubushobozi bwo kwakira impunzi hari abanyagihugu batabyakiriye neza ku mbuga nkoranyambaga bamwe biriwe bahererekanya ibitekerezo bavuga ko Uganda ishobora kuba igiye kwiteza abakora ibikorwa by'iterabwoba b'abatalibani bakurikiye ababarwanyaga abandi bagasanga ari umugambi wo gushakira amahoteli yaramaze igihe adakora amasoko Ignatius Bahizi Ijwi rya Amerika Uganda
Mu Rwanda ubuyobozi bwa koperative Adarwa yabacururiza mu gakinjiro ka Gisozi babwiye Ijwi rya Amerika ko bugiye gufata ingingo zikomeye zo gukora ibishobotse byose kugira byazosubire kuba imiriro itewe n'umuyaga nguba imaze iminsi igeramira ibikorwa by'ubucuruzi bwabo inyuma yaho mu gitondo cejo ku munsi wa kabiri hongeye kwaduka umuriro wageramira ibikorwa by'ubucuruzi mu gakinjiro ka Gisozi ni inkuru dushikizwa na mugenzi wacu Eric Bagirubusa
Urahazwi nko mu gakinjiro ka Gisozi kari mu kabe kagasaba mu mujyi wa Kigali abantu n'uruvunga nzoka abaturage n'abapolisi baracyashyamira kuze n'inkongi y'umuriro yibasiye ibikorwa by'ubucuruzi buhakorerwa ni inkongi yadutse ahagana saa mbiri n'igice za mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri nk'uko babibonye babibwiye Radio Ijwi rya Amerika bageze wabonaga bari bafite ibikorwa by'ubucuruzi byari byafashwe n'inkongi y'umuriro bari babuze ayo bacira nayo bamira Gana Francois Uwamahoro ahacururiza inzugi yabwiye Ijwi rya Amerika ko yahatakarije ibintu bifite agaciro kamwe yoni mirongo ine z'amafaranga ku buryo atabonye ubundi bufasha bishobora kuzamugora kongera gukora ibikorwa by'ubucuruzi
natwe byadutunguye twatangiye akazi tubona umurura twatatse ntacyo twabashije gukuramo
mwari mu bwishingizi se ku buryo byabyishinganye ku buryo mwavuga ngo wenda siranse izabafasha
oya twateganyaga kubujyamo
murakurikizaho iki rero hari ubundi buryo bwo kugira ngo bubashe gukomeza business badimbo
ngo nyine igikugiye gukurikiraho Ukwisuganya tugatangirira kuri zero niba tuzabona bagira neza cyangwa ikindi natwe iracyo turamenya cyangwa nabo bafasha bwa leta tuzabona ubufasha bwo kuri leta bwo buhoraho bifuza yuko yadushyikira tugakomeza ibikorwa byacu
inkongi y'umuriro yibasiye cyane ahari ibikorwa by'ububaji n'ahari amasitoke ya za matera ari nayo mpamvu abazimyaga bavuze ko byakunze kugorana Bwana Tadeye Twagirayezu ni umuyobozi wa koperative Adarwa y'abacururiza mu gakinjiro ka Gisozi mu kiganiro yaduhaye yatubwiye aho inkongi yatangiriye
habanje gushya ahantu hari amamatera abafundi bakoresha iyo barimo gukora akazi kabo ka buri munsi hari umuzigo munini cyane wa matera kuko matera buriya haba harimo product ya esansi rero niho byahereye ubundi uko twabyitayemo rero nabanza nshimire polisi y'igihugu ariko by'umwihariko nshimire ishami rya fire brigade kuko ryadutabaye ibyo bidasanzwe byadutabaye kuko nyuma y'iminota itarenga 15 bari bamaze kutugeraho ariko nanone nkashimira n'abaturage cyane ba hano mu gakiriro ka hano hano hari amakoperative agera muri ane ariko bose bikusanyirije hamwe baza kudufasha mu gihe polisi yari itaraza abaturage bagerageje gukoresha amazi bageza no gukoresha imicanga ku buryo batanze ibintu bitarangirika byose
ubuyobozi bwa koperative Adarwa butangaza ko by'uburyo byahiriye muri iyi nkongi bifite agaciro katari munsi ya miliyoni 300 z'amafaranga benshi mu bahuye n'impanuka baravuga ko batari mu bwishingizi uyu mubyeyi akavuga ko bagiye kwisunga amabanki bakareba ko basubira mu bucuruzi
oya ubushobozi bwore tudufashije yadufasha tukabona uko turepari byangiritse ubushobozi bw'umuntu agiye kwiyambaza banke kwiyambaza abaterankunga yashobora kubona kugira ngo abashe kugira icyo akora
igihombo ntikizagarukira ku bacuruzi gusa kuko agakinjiro ka Gisozi gahuriramo ingeri nyinshi z'abashakisha imibereho abana bakora imirimo y'amaboko iciriritse mu gakinjiro ka Gisozi
ahantu natwe byaraducanze ahantu byaraducanze amambere agakiriro ka ruguru karahiye nako bikomeye cyane kurenza naha n'indi minsi yagiye inyuramo nabwo hagenda hasha none nubo nahangaha harahiye urumva ni ibintu natwe byatubereye amayobera
igihombo ukorera muri isoko wese n'ubundi ngarukira mugeraho kuko uyu munsi nta kazi gahari mu bifatika n'uwundi Nunezo bishobora kuba nubundi bitagenda neza kubera ikibazo n'iki kiba cyabana.
Mudahise mwongera gukora ingaruka urazibona gute?
Ni kibazo cyane.
Agacinjuro karadutunze cyane rwose. Tutongere gukora nzara yatwica rwose abashomera nkatwe.
Twifuza cyane nuko twabona ubufasha nyine aya matrakara yakongera gukorwa. Kugira ngo abaturage babone akazi kabo kongera gakoresha. Bitabaye vuba ubu ngubu nyine ni ukumva yuko byabe nka cyacyo cyo kuguma mu rugo.
Ubuyobozi bwa koperative Darwa bukavuga ko bugiye gufata ingamba zikaze zo gukumiriza inkongi z'imiriro y'amashanyarazi.
Nababwiye ko hano hari ibikoresho biri furazire cyane ku kintu cy'amashanyarazi. Ariko ikintu tugiye gukora, tugiye gufata ingamba zikomeye kuko turi expose ku mashanyarazi, tugiye no kugerageza kuyarwanya. Wenda nk'ibyo tugiye gukora amashanyarazi. Buri muntu hano yari afite instalation ku giti cye. Ariko tugiye gukora ibishoboka byose none tugere instalation imwe muri rusange kugira ngo tugabanye izo nkongi za hato na hato.
Hari ku nshuro ya gatatu aka gakinjiro ka gisozi kibasiwe n'inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, abantu bagakomeza gukeka ko ziterwa n'insinga z'amashanyarazi ziba zidatunganije neza uko bikwiye. Duteguriye inkuru polisi ntiyari yakadutangarije impamvu nyamukuru ifatwa nka nyirabayazana w'iyi mpanuka n'agaciro k'ibyahiriyemo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera ntiyitabye telefone ye ngendanwa twamuhamagayeho. Bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric. Mu gihe zimwe mu mpunzi z'abarundi zo mu ikambi ya Rusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zibandanya gutaha, hari izindi zimaze imyaka irenga 40 mu buhungiro zitarota gutahuka bitewe n'uko zivuga ko ata matongo zifise mu Burundi. Inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Rusenda.
Ndindesro numwe muri izi mpunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro. Twamusanze muri village ya gatandatu iri mu nkambi ya Rusenda, ari kumwe n'umugore we n'abana be batatu bari gufungura ubugari bw'imyumbati n'isamaki yokeje. Adusobanura uburyo amaze imyaka irenga 42 mu buzima bw'ubuhunzi.
Jewe nahunze kuva 72 bamunganye ndi umwana bonshikira ahantu biti Kenya muri Zaire, hanyuma muri 1996 wacatera intambara ino muri Zaire duja duhungira Tanzania. Dungi Tanzania nabaye mu ikambi y'umuyobozi, ikambi y'umuyobozi barayifuta, bamaze kuyifuta twimukire mutabira. Twimukiye mutabira muri 2012 batabafuta amakambi yose muri Tanzania, duca tuba oblige kusubira i Burundi aho habereye ibintu by'imigumuko muri 2015 niko gusanongera ngaruka muri Kongo.
Muri iyi nkambi hari undi mugabo witwa Nicolas Ndwanyi uri mu kigero cy'imyaka 50 y'amavuko, aba muri village y'icyenda nawe amaze imyaka irenga 42 mu buhungiro. Ntakozwa gahunda izindi mpunzi zirimo yo guhunguka kuko nta wazahitira mu gihugu cy'u Burundi.
I Tanzania barantahuye ntacyo bampaye, isi si Burundi ndaburahomba ndabura naho ndima ntanongera ndagaruka. Nta kamaro rero ko kuba umukene mu gihugu cyawe wafunga umutunzi mugabo ukaba inyuma y'igihugu. Nta matongo nta n'inzu nta n'ikintu na kimwe mfise yo. Nukubwa naho narimbaye narimpanze, nta data mfise, nta mama mfise, nta n'ikintu na kimwe. Twe turi abantu basere kuva imbere y'igihe gushika nayama, ntituzi ngene twabivuga kuko ntacyo tubona, naho bavuga ngo tugende ntatwosikira mu bisanzwe.
Nizigimana Francine nawe ashimangira yuko baramutse bamuhunguye adafite aho yahitira mu Burundi kuko imyaka hafi ya yose y'ubuzima bwe yayimaze mu buhungiro, usibye imyaka 2 yabaye mu Burundi.
Mushimamo wacu niwo mu buhungiro. Namaze imyaka 15 mu buhungiro. None ubu mbaye imyaka 6 uyu girandwe ndi mu buhungiro. Mu Burundi nahamaze imyaka 2. Umva nduwo mu buhungiro.
Mbese mu gihe abandi bari gutahuka wowe ntubitega?
Nta n'icyumviro cyahariye.
Kubera?
Kubera ta ofise noshikira n'abana. Nzashikira kuri komini. Nicare kuri komini. Ntibishoboka. Baca bakubwira ati genda. Ugende mubi wanyu. Nawe mubi wacu. Nkubu nta n'umuntu n'umwe. Papa apfiriye yapfuye 72. Mama apfira aho muri Kenya aho hepfo. None wumva nzahejewe. Yuwe ni rero, niwe dawe, niwe mawe, niwe arimo byose.
Izi mpunzi z'abarundi zahunze ahanini mu mwaka w'1972 zisanga ubuzima bwo gusazira mu buhungiro atari bwiza kuko hari uburenganzira bwazo butubahirizwa.
Turasuzugurwa nk'ubu hariho sisteme bavuga ngo indenga ugasuhura abantu ntibari ku buronko turibwa nk'uko bategezwa kuturonka. Abantu nk'abarimyi bakabura aho barima, abantu bagiye ku ishuri bakabura n'aho bakora ubuzi, ugahura basaza uko nyene n'amashuri biza akabapfa kuko nyene. Bityo ntazibagira naboneye mu buhungiro ni kutagira umwidegembyo uhagije nk'umwanegihugu. Abantu barafatwa bagafungwa bazira kuko batavuga muri icyo gihugu. nibashobora kwisanzura ngo baze mu ma province barondera ibyo nk'ubucuruzi
sa mu ngambi ya Rusendaho nyina ari impunzi zo muri 72 zidakozwa gutahuka mu gihugu cy'u Burundi bitewe nuko nta matongo zifite izindi zitanahazi ahubwo hari n'izindi impunzi z'abarundi ziri ahitwa Kenya Kaboke Mboko ndetse na Swima zidakozwa gutaha mu gihugu cy'u Burundi imibare itangwa na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ivuga yuko mu sekiteri ya Tanganyika yonyine hari impunzi zibanze y'inkambi zirenga 400 Vedaste Ngabo ku bwa Radio Ijwi rya Amerika mu Rusenda w'umutara kivuye
tugushimire Vedaste mu Burundi amashyirahamwe 2911 yahawe ingurane n'ikigega cy'iterambere ry'amakomine Phonic yungutse kugera ku bice 62% mu kiringo cy'umwaka amaze akora byashyikirizwe n'ubutwari icyo kigega ari mu nama yo kuraba uko ayo mashyirahamwe akora inyuma y'umwaka ashinzwe yahuje umushyikirangaje w'intwari yo hagati mu gihugu na baburamatari inkuru dushyikirizwa na Desire Hatungimana
Mucegeranyo cyashikijwe na Nitunga Serverien arongoye Phonic yerekanye ko muri rusange aya mashyirahamwe yishinze guteza imbere umunyagihugu mu burimyi no mu bworozi agahingura n'umwimbu wabonetse yakoze neza yatanze akarorero ku ishyirahamwe ryavuye kuri miliyoni 10 rishika kuri miliyoni 80 mu kiringo cy'umwaka umwe Nitunga akamenyesha ko ari byo gushima
irihangiro leta nkozi yari ifise byabaye impamo kubera ko imiliyoni 10 zatanzwe kuri buri koperative uno munsi zaratanze umusaruro udasanzwe mwabonye ko ku rugero rwa 62% amakoperative yashoboye kuronka umusaruro akunguka akarenza za miliyoni 10 mukabona ko mu bisanzwe urabye gose umugambi wa leta washitswe ko mu byo budasanzwe aho nk'intara ya Kirundo yahora ifite ikibazo cy'imfungurwa uno munsi bariko bararondera ingene bogurisha umusesekara bafise
warongoye Phonic aramenyesha ariko ko hari n'amashyirahamwe yahomvye ayo nayo yamenyesheje ko batazoyaheba ahubwo bagiye kuyaha abahinga bayanagure
tugiye kuzana kugira ngo imiti ikore ikoranye abahinga ba Phonic mu by'ubutunzi no mu byo kurondera ama projet ajana mu iterambere tuzo tubeze tubikore abaraba ibyo gutunganya amakoperative kugira ngo abashe gutunganywa neza aronke n'uburongozi bwiza rikoreke abaraba ibyo kuba hafi amakoperative kugira ngo akorere neza muri politique ya decentralisation bimeze neza navyo bishikweko hanyuma abari mu buhinga butandukanye nk'aba ba izabu agriculture n'abandi bafashe cyane mu gutanga ingamba n'imigambi yotuma amakoperative arimira ahantu imbuto zishoboka cyangwa ibitungwa bishobora kubaho neza
Ndolichimpa Jean-Marie Vianney umwigisha wa kaminuza mu gisata cy'ubutunzi amenyesha ko imbere yo gutanga aya mafaranga leta ibikwiye guhera kunyigisho kugira abantu binjire mu bintu bazi icyo bashaka
leta rero yategerezwa kusigurira abo bazokoreramo twatwatwa hari abantu barasise ukundi migenzo ngira ngo abarundi kuno tumeze ukumva ko menga ibintu leta yazanye ntibizohomba kuba naho byohomba leta hari abantu bavugiye mu gani ngo leta ntihomba bakiba ko leta aribo nyene leta rero yabanze gatanga n'inyigisho ikamenyesha bene igihugu ko namba n'ingorane yaje izorihwa namba naho bari leta ibifata mu mugongo igasuga bajye batobikorera mwoko bategeza gukora nk'urudandaza nyine rutegeza kuri hikori cyangwa rukari mugabo rutegeza kwibuka ko bazosubiza ingurane ba asabye
kuri izo ngorane zagiye ziribonekeza mu mashyirahamwe amwamwe gushikaho ahomba umushyiranganje w'intwara yo hagati mu gihugu Gervais Ndirakobuca yatanze impanuro
ubu ni wiwe mu ntara byaragoranye ntacarikirana ngo tubiri tugurana ubupfu aca agenda araba ahandi byagenze neza yegere mugenzi we buramatari musantere imitumba yiwe byagoranye yegere musantere byagenze neza icabona atabona neza ntagira amakenga kukibwira mugenzi we kugira muzuze
umushyiranganje Ndirakobuca yasavye baburamatari kuva mu biro bakaja ku kivi kugira abahimiriza abo barongoye kwitabira ibikorwa by'iterambere muri iyo nama kandi umushyikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yamenyesheje ko abandurikiza ca COVID-19 baguma biyongera ariko ko bashima Imana kubona atabo kiriko kirica yasavye baburamatari kubandanya abahimiriza abo barongoye kwikingira mu bijanye n'umutekano naho baburamatari bose bemeje ko intara barongoye muri rusange zitekanye kiretse hamwe hamwe nko mu gisagara cha Bujumbura havugwa abanywa ibiyayura mutwe bigatuma bahungabanya umutekano waho baherereye Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara
banyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
banyu mu ntara
radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti banywanyi naha aya makuru yakakanya garukiye mugira umunsi mwiza umunsi wa mahoro n'amahirwe.